mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumwe na Julian na Hazwe ndongo ibigana na makuru tubafitiye muri kano kanya.
Nakavuga tabana twamaze kubashira ku mashuri y'abarundi none nyawo nakugira ngo mu kwezi kwa gatatu tuce tubakuraho tubagore mu ikambi umwaka ucuwapfira ubusa ati niba bihanganire umwaka uhere.
Uyu numwe mu mpunzi z'abakongomani bahunge mikambi ya Bwagiriza iri muri komune Butezi intara ya Ruyigi turi mu gihugu cy'u Burundi basaba yuko ingingo yo kubasubiza mu makambi bavano mu gisagara yoba iratenyenywa gato. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Akombaze ndabwire muri make ko leta ya Nigeria igabisha makungu yivanga mu burongozi bw'ico gihugu ko mu burengero bwa Afrika mu gusaba ko amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa kabiri genekerezo rya 16 atunganywa mu midegemvyo kandi ataho ahengamiye leta z'ubumwe za Amerika, Ubwongereza hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya uranegura ingingo yafashwe na perezida Muhammadu Buhari yo guhagarika mu mabanga mukuru w'abacamanza umuvugizi wa Perezida Buhari yashikirije ku munsi wa gatandatu ko leta izotunganya amatora meza kandi adakumira gabisha ko leta itazigera ihindura uko itegekanya gutunganya amatora kandi atanumwe izokwemerera kwivanga mu by'igihugu ciwe. Ingingo ya Buhari yo guhagarika mu mabanga mukuru w'abacamanza ifashwe nyuma yaho yagirijwe ko yabeshe ku matungo afise. Igihugu cha Kameruni kivuga ko igipolisi cacho carashe congera kirakomeretsa abantu indwi kandi gifata abantu 117 mu bisagara bitandukanye ku munsi wa gatandatu ariko harabera imyerekano abayitunganije bavuga ko ari uguhagarika ivyavuye mu matora. Abayitavye bari barongowe na Maurice Kamto havuga ko ari we yatsinze amatora mu kwezi kwa 10 tariki ya ndwi muri Kameruni. Umushikiranganje wa Kameruni ajeje kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi wa leta René Emmanuel Said avuga ko mu gisagara ca Douala ku murwa mukuru Yaounde hamwe no mu gisagara ca Mbunda ariho iyo myerekano yatunganijwe na Maurice Kamto n'umugambwe we Parti du Mouvement de la Renaissance Camerounaise. Perezida Paul Biya niwe yatangajwe na sentare yubahirizwa ibwirizwa nshingiro ko yatsinze ayo matora. Kamto yaciye atangaza ko azobirwanya gushika Biya avuye ku butegetsi. Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25 31 na 41 ku mugoroba kugira ngo mumve ino radio mukunda muca muja kuri metero 19 na 22 ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongire ndabahe ikaze duhere mu gihugu cyo Burundi abantu 8 baraye bakomeretse batewe grenade mu nywero bwo muri zone ya mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya. Evariste amahoro ngahe Bujumbura?
Na mahoro ya.
Iyo grenade yatewe muri zone yahe neza na neza he?
Iyo grenade yatewe muri zone ya Buterere muri quartier Buterere ya mbere ni hafi iruhande y'akabare kuwitwa Jide Nduwayo asanzwe arongoye muhari w'ugwaruka rwegamiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Abantu 8 rero barakomeretse bagizwe n'abantu bakuze hamwe n'abana igihe iyo grenade yategwa. Abo twahasanze baba bakomeretse canke ababa hafi yako kabari bakavuga ko watewe grenade atamenyekanye.
Hanyuma byashitse sangapi?
ibyo byabaye igihe cy'isaha 12:25 nk'uko twabwiye n'abari bahasanzwe bari bahasanzwe rero bakavuga ko bitangaje kubona umuntu yadukiza akaje gutera grenade hakoraniye abantu benshi bagasaba ko ibyo bintu rero batari bamenyereye ahadiyani no kugira yuko muri iyo zone ya Buterere baheruka grenade yatewe muri 2015 igihe hari hasanzwe hari imyerekano mu gisagara cya Bujumbura.
Hanyuma Gavariste naho uvuze ko uwayite atarashobora kumenyekana hari abo baba bafashwe kumva z'amatohoza.
Gushuka ubu nta bantu bari bwafatwe nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bajeje intwaro yo hasi ariko bavuga yuko bamaze gutera kamo urongoye zone Buterere kambere ngo n'inyamirama bizahashitse kugira ngo zirabe ibyarabibaye zavuze yuko zashikirije abanyagihugu yuko ziza zatanguye amatohoza. Umukuru wa zone Buterere ntitwashoboye kumuronka ngo atubwire icyo bakiriko kirakorwa muri kino gihe kuko umunyamabanga wiye atumenyesheje ko yarari mu nama y'umutekano.
Atari uyo mukuru wa zone hari caba abategetsi Bujumbura barasaba abanyagihugu bivuye kuri iyo grenade yatewe.
Diane nk'uko nari ko ndabikubwira abategetsi ntacyo barashikiriza ariko bamwe nk'aba nk'urwaruka twasanze mu Buterere bavuga ko batewe impungenge no kubona barumvise yuko leta yasabye ko hajaho amakomite ahurikiyemo bose y'umutekano ariko rero muri zone ya Buterere bavuga yuko ibyo makomite babyumvise ku matwi ariko gushika n'ubu ayo makomite asa n'uko atayahari bakaba basabye yuko ubutegetsi abategetsi mu muri zone ya Buterere abarongoye komine ntahangwa bakora ibishoboka byose kugira muri zone ya Buterere naho bashobora kuronka ayo makomite mixte de securite yofasha kugira ngo umutekano w'abanyagihugu ucungere.
Ubwire umunsi mwiza, iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma.
Murakoze namwe.
Na nabice ku masonga nkitangura impunzi z'abakongomani bo mu ikambi ya Bwagiriza ni muri komune Butezi ntara ya Ruyigi bavuye mu ikambi bakaja gupanga mu gisagara cha Ruyigi basaba gusubira mu ikambi sango ntarengwa bahawe na buramatari wa ntara ya Ruyigi niko bo babahejeje gusubira mu ikambi impunzi ya Bwagiriza n'iryo gushika ku itariki ya 30 kwezi kwa gatatu no mwaka turimwe ku ruhande rw'impunzi basaba kwiyonga ingo babaratenyenya kwisha mu ngiro kuko ngo hari n'abana bazabaramaze gutangura amashuri muri ibyo bisagara bimukiyemo ibindi na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana.
Mu itangazo yari yabashingwa buramatari w'intara ya Ruyigi yanditse ku itariki 10 ukwezi 12/2018 yatanze isango ryo gushika kwa 30 kwezi kwa gatatu 2019 impunzi zose ziba mu gisagara cya Ruyigi zikaba zasubiye mu ikambi ya Bwagiriza. Imvo zatanzwe na buramatari bashingwa ni ukugira ngo abajeje intwaro n'umutekano bashobore gukurikirana neza uruja n'uruza ndetse n'umutekano w'izo mpunzi abakongomani. Bamwe mu baserukira izo mpunzi mu nkambi ya Bwagiriza iri muri komine ya Butezi ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi baremeza ko izo mpunzi zimutse mu buryo budaciye mu mategeko.
Kwimukira mu Ruyigi bagiye batanavuga kuko sankari privé batari babisabye baragenda mu nyuma inamera ba ya province bemeza kuko bagomba gusubira mu ikambi ku minsi 30 y'ukwezi kwa gatatu bazaba bamaze kugera mu ikambi. Bategerezwa kuba mu ikambi kuko kugira ngo umutekano wabo urindwe neza hamwe n'abandi kuko hari ababa bari sabayiribeka ni sabo mu nkambi usanga umengo hari ukuntu bagize.
Izo mpunzi baravuga zimwe mu mpamvu zituma bava mu ikambi bakaja kuba mu bisagara.
Ça dépend des activités qu'il veut faire, il peut avoir son argent.
Biravana ni kugo ashaka gukora, ashobora kuba yifitiye udufaranga twiwe, ashobora kuja guhiga akazi, cyangwa akaba yifitiye agatahe agacuruza. Ni cyane ni gisunikira impunzi kuva mu ikambi nta kindi. Kuguma mu kibanza kimwe hano imirimo y'ubucuruzi ni mike, ahitamo gukorera urudandazwa aho yoronka abamushorera. N'ukuri n'amahitamo yiwe. Hari abantu batihanganira ubuzima bwo mu buhungiro, ubuzima bwo mu ikambi. Iyo ubonye umuntu yirwa yicaye munsi wose atakintu akora, ahitamo kugenda aho yabona ico akora kimwinjiriza.
Il se décide d'aller peut-être là où il peut trouver des activités génératrices.
Abantu benshi baravuye mu ikambi babungira mu Ruyigi cane cane iyo babaje bavuga ngo ni imvo y'ishuri sangari wacu imyigire iri hasi cane bakajana abana ku mashuri y'abarundi kuko mashuri y'abarundi ariga gusumba hari wacu uravye hari wacu abarimo bahembwa ubusa bahita muri prime udufaranga dukeya cyane ugasanga nta courage bafite yo kwigisha abana tuma benshi bahitamo kuja kubigishiriza mu Burundi bimukira mu Ruyigi
kubera ko bamwe muri zo mpunzi bafite abana biga mu gisagara cha Ruyigi abakongomani barafite ico basaba abajeje intwaro kubgwa abanyeshuri
gusa hari cyo kubasaba kandi cyumvikana bakavuga atabana twamaze kubashira ku mashuri ya Burundi none nyabuna kugira ngo mu kwezi kwa gatatu tuce tubakuraho tubagore mu ikambi umwaka ucubapfira ubusa ati niba bihanganire umwaka uhere nanje nico nasaba kuko kera nanone ko bamaze kugera hariya babihanganire umwaka ni wahera mu kwezi kwa karindwi baca bagaruka mu kambi kugira ngo bazobone gusaba bikwije n'amategeko abazemerwa bazemerwe babone ko bahirwe
nitwashoboye kuronka abajeje intwaro mu ntara ya Ruyigi kugira ngo bagire ico bavuga ku gisabo cizo mpunzi z'abakongomani naho ibiharuro vy'impunzi z'abakongomani baba mu gisagara ca Ruyigi batazwi neza bivanye n'uko batiyandikishaho bagiye kuba kuva mu ntango z'umwaka w'2018 niho habonetse umurindi munini w'impunzi ziva mu nkambi ya Bwagiriza ziza kuba mu gisagara ca Ruyigi mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'Uburundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana arakenuye amakuru y'impunzi tuyabandanije muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yivugamwo abana n'urwaruka rwo mu ikambi ya Rusenda ari muri territoire ya Fizi bahangayikishije n'ubukene bw'ibikoresho bwibonekeza mu centre y'urwaruka atandukanye ariyo muri iyo kambi ya Rusenda ibarizwamwo abarundi batari bake inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo
Shimiyimana Erezeri numwe mu bigisha basanzwe bafasha urubyiruko n'abana bagana centre zitanu z'urubyiruko ziri muri iyi nkambi kimwe na bagenzi biwe bakorera ishyirahamwe rya Orchard bamenyesha yuko umubare w'urubyiruko rugana izi centre wagabanutse bitewe ahanini n'ubukene bw'ibikoresho biri muri aya masantre
ni ukuvuga nk'ibikoresho bibura hariho nk'ibikoresho bifasha nk'urwaruka nk'abahungu bahora bakina imipira ni ukuvuga nta bubumbu buhari nta mavarezi bari kwambara ahari ububumbu bwarashize nta mavarezi ahari yahora samaza kandi nta bindi bikoresho byakunda kubafasha hari ibindi bikoresho nk'ama televiziyo baza berekana tuzatwerekana ama centre jeune ubayo ma televiziyo hari ama filme twaza tubereka kubafasha mu kungura ubwenge ubu ntaya hari kandi nayo ma video yagiye yonone kararagira ibibazo bikomeye cyane ubu ntaya hari kandi hari bikoresho byahora bikoresha kugira ngo umuyaga nkububoneke navyo nyine nta bihari mu centre jeune nka yose byarabuze ntavyo nta bihari ikindi naco kugwaruka rw'abakobwa naho nyene hari ibyo ibikoresho byahora bibafasha nko kugira bahora bajisha bakajisha nk'amashapo bakajisha n'impuzu cyangwa ibindi byose no kuvuga izo nyuzi nta bihari n'itundi dukino twahora dufasha bigeme navyo nyene nta bihari
uru rubyiruko rwemeza yuko ibikoresho byari bisanzwe byo kwidagadura byo muri izi centre byarufasha aga kugira imyitwarire myiza ariko kutagira ibi bikoresho birimo imipira ama televiziyo za gitari ndetse n'ingoma za kizungu bituma urubyiruko rutabona uko gwidagadura maze rukishora mu ngeso mbi nkuko byemezwa na Ndayizeye Moyize umwe muri ugo rubyiruko
keshi iyo umuntu ibyo bikoresho bihari ushobora kuva aho umuhiro akagenda kugira ane gutaramira hajya amasagezi ugatamuhira amasagezi ugura ati n'umugoroba kisubirirayo muganga iyo bitaye ko birakora ucusanga keshi uri koraniye bugatani cyufizo barakora arangaha nacu umuntu afisagira anakora kubura ibyo baba ariko barakora ucusanga bagiye kuhangara bakutanye n'ingorane iyo muntu uze iyo bagiye gutemberera ngorane nk'ukwiba turi ibintu mu mihira y'iwabo kunywa amatabi byo ni ibintu bitera ingorane ku bana nk'abatwe
Bigirimana Musa umuyobozi ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi yo mu Rusenda nawe yemeza yuko kuba uru rubyiruko rudafite ibikoresho byo kwidagadura ndetse no gukinisha imikino y'amaguru n'amaboko biri mu bituma gwishora mu ngeso mbi zirimo ubwibyi
ikenaje ibikoresho muri centre jeune rafise ingaruka ku bana kandi iyo rigize ingaruka ku bana ababyeyi nkatwe nitwe cha tugira ikibazo kuko iyo turungisa abana ku ishuri tuba tuzi ko bagiye kwiga iyo bavuyeyo naho tukamenya ko batari muhira babari muri centre jeune iyo bikoresho atavyo umwana ashora kandi kwiyumvamwe gusura kandi kuja muri centre jeune ahubwo avuye ku ishuri acayigira kuzerera aho umuntu adashora kumenya swate kwitanganyika kandi ugasanga yagiye kurira mu bigazi ariko ararondera ibigazi afungura nk'ubu turamaze no gutakaza abana bangahe bamaze gukoroka ku bigazi n'abandi bana baragenda biba nk'ubu turafise abana babiri bamaze kuyiba bari bamaze imisi bafunzwe twe turavugana n'igipolisi igipolisi kugira aba barekure kandi umwe baramaze kumurekura nubwo abamufashe bari bamusinzikarije ubuzima nabo nyene twarabwiye abapolisi ko bashobora kudufasha kugira bamusinzikarije ubuzima nabo banze bamukurikirane hanyuma ababyeyi b'uwo mwana barabinyene bashaka kuvugana n'uwo muntu yibwe
ese niki amashyirahamwe ashinzwe kwita ku rubyiruko n'abana avuga kuri iki kibazo kikena by'ibikoresho byo kwidagadura kiri mu masantre y'urubyiruko yo muri inkambi yo mu Rusenda Erezeri Shimimana numwe mu barimu bakorera ishyirahamwe rya Orchard
iyo tuvugisha je amashyirahamwe asanzwe afasha ugo gwaruka avuga yuko ataburyo buhari bavuga yuko hari ubukene cyane kandi bakavuga yuko ngo nahasere ataburyo ifise
kubera iki kibazo cy'amikoro make ari mu ishyirahamwe rya Orchard iri shyirahamwe rikaba rimaze umwaka wose ridategura amarushanwa y'umupira w'amaguru ndetse nayo kubyina ku rubyiruko rw'impunzi ziba muri inkambi yo mu Rusenda Vedase Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara kivu y'amajyepfo
Banywanyi bakunze bijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 2,325, 9,685, 9,815. N'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ejo ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dusure mu Burundi tubabwira ivyigitegwa c'igitoki kibangamiwe n'ingwara ivugwa mitumba itandukanye intara ya Ngozi abanyagihugu basigura ko bariko barahahombera cane kubera ko ari co gitegwa mbumba rugo gitunze cane imiryango myinshi mu gisata c'uburimyi n'ubworozi bavuga ko atamuti wo kuvura iyo ngwara bita ruhunya bitoke uraboneka bakamenyesha ko bamaze kwigisha ubuhinga busanzwe bwo kuyigwanya inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Umutumba wa Chamugani muri komine ya Ngozi ni umwe mu mitumba myinshi imaze gufatwa n'ingwara iriko irasasika ibitoke mu ntara ya Ngozi aba ni bamwe mu barimyi bavuga ko amajeri y'ibitoke vyabo ageramiwe
mu bisanzwe bitoke kungene bimeze natwebwe turaraba ntituvyumva igitoke kirashobora kuma gihagaze kituma naho ukagisoroma urangije kugisoroma waraba ukacusanga indani gisana jone muri ico gihurumba kibacarapfuye kirashobora gupfa rero kandi ceze mugo watonora ugasanga nta kamaro kigifise
ibitoke kuvuga ko biva mu kuzimu byaramaze guhisha hejuri mitoto kigize kirama gicagisha nko kumengo bagitaritse mu gobo ugero kimaze gusha utono y'imbere inyuma wogira ngo no uhu mugabo tena imbere ugasanga cyaramaze kubora
bavuga ko bigiye kugorana mu miryango yabo kuko igitoke aricyo cyasahiriza cyane mu bitegwa mbumba rugo asanzwe barima
toke kidufitiye akamaro kanini nya cyane no kuvuga iyo kiriko kiragwara na twebwe tujya tubona yuko ubuzima bugiye guhagarara kubera kiradufasha nico twihereza nico gitegwa mbumba rugo mu majambo
mako igisenyi twateka kubirage tugafungurira imiryango tukongera umuntu akeneye isabu n'agashora muri vire bakamuha amafaranga agasuma icadafise agashira umuryango ubu rero byose biramaze kuduhinduka
basaba leta kugira ico ikoze kugira iyo ngwara ituzwe
twese saba nuko turondera umuti w'iyo ngwara
yego je ico saba ni ico nyene mugabo nongera ko nti leta niraba ikindi gitegwa mbumba rugo yosubiriza igitoke canke bahiga uburyo abashefu b'indimo bagerageze barondere uburyo tuboza n'umuti tukavura ico gitoke kuko bitagenze nkuko onye turabona ibararirangwa
na ahubwo gerageza mudushikira imbere kumbe mu bituvugire bagire nico bona dufasha ati ngo baduhindurire imbuto batuzanira ibindi bitoke byosubirira ibi bihari byamaze gufatwa n'iyo ngwara
habuna imana Nestor umukuru w'umutumba cha Mugani ati iyo ngwara ishobora gusasika umutumba wose hatabaye ukugaba.
Yaramaze gutera karusi umutumba wacu kandi iyo ngwara turabona yuko hatagize ikintu gikogwa vuba na vuba, turabona yuko iye kurandagata ikwira umutumba wose. Byaravuzwe cyane kose no mu bajejwe intwaro baturongoye, twarabibamenyesheje agronome wo muri komine wese arabizi kandi yama atugendera akabibona.
Uwimana Oscar umufundi w'indimo kuri uwo mutumba ati aho iyo ngwara iterewe ubwoba nuko atamuti w'ikizungu urashobora kuboneka uyivura. Twamusanze ku mutumba wa Camugani ahejeje kwereka abanyagihugu uburyo bwo kugwanya iyo ngwara.
Mu kubigwanya urarandura gose ikintu cyose cyitwa igihimba cy'icyo gitoki kikavayo aho hantu ku iyo ngundu, hanyuma ukimba ikinogo ugaheza ukabikatagura duto duto ugacyubihamba mu icyo kinogo ugafurira. Intumbero yuko twimba ikinogo tugabitemaguriramo nuko atakantu kakanyabuzima kagenda genda agakoko gashora kuza kuza ngo gace kwivye turandagwe twatemaguye, kuko nako ni kamwe muri byinshi bituma gukwiragiza iyo ngwara. Ucufata rya bikoresho byose wakoresheje cyucano mu cyano ukabishisha ko hejuru hajya kurubeya ugahindukiza ugahindukiza umwanya ungana n'iminota naho yoba 4-5 uwo mugera w'iyo ngwara ubuheze ubufu.
Iruhande y'ivyo abarimyi basabwa guca imyangange y'ibitoke bimaze guserura imihanyu kugira ngo inzuki zivuye kudaha kuvyanduye ntizikwiragize umugera kubitarandura. Amakuru dukesha ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi Ingozi mu gisata kijijwe gutanga inyigisho mu barimyi nuko amakomine yose y'intara ya Ngozi ibonekezamo iyo ngwara mu mitumba itari mike. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye tukiri makuru yo mu ntara mu Burundi. Abakenyezi bo muri komine Bugarama barashimirwa ibikorwa bakora byo gukingira ikibira cateza kiri muri ako karere ko mu ntara ya Muramvya mu ntwaro. Bavuga ko imyaka ibiri irumanye atamuriro wa nyakanga ucuradutsemwo ni mu gihe buri mwaka uwo muriro wahora wama wibonekeje. Mugenzi wacu Diane Ndonse yarabagendeye adutegura ino nkuru.
Ikibira cateza kiri muri komine Bugarama cyari cyarononekaye igihe cy'intambara yahitiye mu gihugu, niko gushinga ishyirahamwe ryo kukinagura. Nduwimana Maria arongoye iryo shyirahamwe dukingira ikibira atwiganira imvo n'imvano yaryo.
Ahanini bwa mbere na mbere twishinze gukingira ikibira kugarura imbibe. Hariho imbibe zari zarononekaye mu gihe cy'intambara, ibiti byari byaraheze muri icyo gihe cy'intambara kuko byinshi abahungiyeyo twarimwo nitwe twabyikorako. Duca tubona rero yuko bikwiye ko two bisubiriza intambara ihagaze bibanye n'uko twari twamaze kuronka inyigisho. Kuvuga ko afe bikorana na PNUD hama bagaheze bakaza kuduha inyigisho. Hari igihe rero tugira Imana bashoboye kurondera nk'iproje bakabemerera, natwe tuba dushyikiriwe baca badutuma tugaheza tukaharonkera akanyungu.
Ntawe bitiye Makurata nawe n'umunywanyi w'ishyirahamwe dukingira ikibira atubwira uko bagikingira n'ingene bakemuye ingorane zijyanye no kuconona.
Bari bari kandi bitara bya leta aho twinjire muri iri shyirahamwe. Umukuru w'ishyirahamwe acabuga ati burere gapo imyamba nayo so bari baratwaye tujya tugende kuhagarura cyangwa tugende turahagarura hose.
Baravuga hagarura gute
kwacye rwenda utera ibiti turakikuza kumbibe turakikuza kumbibe z'ikibira hose turahwanya twakuye hariya kuri bubanza na Muramvya ikibira kigera turateragira turaserura ngaha uro nta muntu aconona. Oya ibiti twamaze gutera tushitse muri iri shyirahamwe ubundi byo twikene byo ducana inkwi. Iri shyirahamwe rero ryagiye hagetse twarabonye akamaro twamaze kunguka kandi ne duteragira ibi biti araho batuzanira nk'agasabune tukaronka na gasuka tugakoresha ngaha mu shyirahamwe tukongera tugakoresha muhira.
Uretse inyungu rusangi uku gukingira ikibira birafise icyo byungura no mu iterambere ry'imiryango. Bampakariyo Revocat nundi atubwira icyo amaze kuhungukira.
Arakuye igitungwa anziriye mu ishyirahamwe nakuye yo nakagurube haswani biti twakora ngaha kubyo twakengeza naraguzemwo nagapande kitongo. Aho rero nk'umushinga ntahe n'abatari mu ishyirahamwe baravuga ati bwabo n'abari mu ishyirahamwe n'akamaro baturushije ko gukingira ikibira.
Mu ntwaro barashima ko igikorwa cy'abakenyezi kimaze gutera intambwe. Musitaneri wa komine Muramvya Dieudonne Nsabimana afatira ko imyaka ibiri irangiye atamuriro wa nyakanga ubonetse muri icyo kibira kuko ta mwaka wahora wijana.
Kuva uko iryo shyirahamwe tukingira ikibira riri mu bakenyezi benshi rifashwe n'ishyirahamwe ADRA bagerageje gukoresha waka byose kugira abashobora kukingira icyo kibira. Turashima rero ko icyo abakenyezi biyemeje bagikora kumbure n'abagabo bagacabuhirirako kwebwe ritashime yuko abakinyizi bakoze ibishoboka byose na cyane cyane guhimbiriza abanega babo maze bashobora kubona yuko ibyo ikorakora byagize akamara twashimira amashyirahamwe rero nk'ayo acya ku bakenyezi ko turazi yuko ubutumwa buciye ku bakenyezi biruta cyane kuruta buciye ku bagabo ko burashyika maze ibintu bikagenda neza
kukaba nkako urongo ishyirahamwe dukingira ikibira avuga ko uwo mugambi watanguye urimo abagabo n'abakenyezi baharugwa ku 1,500 ariko muri kino gihe basigaye bagera ku 42 harimo abagabo batarenga 18. Mukeshimana Didasi numwe muri abo basigaye avuga ko hari n'ibikorwa bisaba ingufu bunganira abakenyezi.
Irishyamwe dukingira ikibira ryamaze imyaka 17 rivutse. Hanyuma rero mu kuginjira mu kubera twegeranye ariko tuvuye mu bintu by'intambara bariyo arabatari bake. Hama rero kubera abantu baza mushyamwe bibaza yuko ari nk'abijya bintu bya kera byo gufata pam beshi bararambiwe barataje ariko ubu hari n'ababyifuza bakabona ko bahombye batakirimo irishira hamwe twebwe rero twarahariindiye n'ubu twashaka kumwe n'abakenyezi tashe batwononeye kabisa ahubwo tubafatikiza aba bakenyezi kuko hariho ibikorwa badashobora gushobora bikorwa n'abantu babagabo mba nk'ukwikorera ibiti binini binini cyangwa nk'ugutema nk'iyo tugiye gukingira ikibira gucimiciro ariko ntuboneshe hariho ibikorwa usanga abakenyezi badashobora bakenda kwikora ku bagabo
kubera ko intambara iri mu byonona ibidukikije uyasaba ko abanyepolitike boyirinda kugira izo nguvu zabo zoye kubimfagusa
dusaba yuko na bene turi kumwe bategetsi baravuga ati subizayo muhakinge abakega intambara na bene boraba yuko nabyo natari byo gupfa ubusa ibyo turi ko turakora nibyo bituma tubaho nibyo bituma bizana amazi akayaga keza na bene bobona ko biri kumwe n'abantu bigenda bibangabanga ari byo twabyise bidukikije
ubwoko bw'ibiti bateragira mu gukingira ikibira buharugwa kuri 12 muri ubwo harimo ubugizwe n'ivyamwa bavuga ko bifasha mu kugaburira ibikoko biba muri iryo shamba cimeza ca kibira hari n'ivyo bashira imbere kugira ngo bafashe kunagura ubwoko bw'ibiti butakiboneka nk'imigano ikoreshwa cyane mu gusobanya ingo hamwe n'ibikoreshwa mu buvuzi kama mu ntara muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ejo gya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nuko rero nino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye aho bari bari ku nkuru baduteguriye mwakoze namwe bwe mwako mutwumviriza muherereye ijya nino na Lidiane nahazwe Magbili ya biro yegeranije amajwi hama ingenieur national nawe yashikana hiwanyu twemi tukabipfuriza indwi nziza tunabatumira mu biganiro tugiye kubategurira muri byo harimo ikiganiro muri isanga muza kumva kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igice isaha 12 tuzaba tubafitiye amakuru agezweho mu karere igice isaha 1:30 naho amakuru avuga ijya nini ariko tukaza kwibanda kuri Afrika muranirwe mu banyu no mu byanyu tubasigiye kano karirimbo karadio ijwi rya Amerika
Abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
ifisa bakozi bakarorero batanga makuru aho murisa baratanga jambo kuri bose yo tabangura umyaka imaze.
C'est danser, à danser, à ce qui va, à ce qui va.